Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru. Wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mwiwe neza nshuti mwese namwe kunzi radio Ijwi y'Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi tugiye hanini kuvuga ku kiza cya COVID-19 kiriko kiri inkumbi ku isi hose, hamwe n'ukuntu cubandanya gikumirwa ku isi hose na cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Muri ibi bihe tugiye kwinjiramwo bikanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibitigiri by'abandura icyo kiza ku munsi birabandanya kwiyongera. Ibiharuro byashikirijwe ku munsi wa gatatu itariki 11 y'ukwezi kw'icumi byerekana ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu bashika ku 100,000 aribo banduye icyo kiza. Ni mu gihe no mu bihugu bya Uraya icyo kiza kibica bigacika, kandi n'ingingo zikabije zibuza abantu gukoranira mu bibanza ari benshi zikaba zarasubiye gufatwa. Abategetsi ku isi hose rero barabandanya guhimiriza abanyagihugu kwirinda icyo kiza mu gukurikiza ingingo zashyizwe ahabona. Dufatiye karuhe ku Burundi, umukuru w'igihugu hamwe n'abategetsi banyenicubahiro bamuherekeje mu rugendo aherutse kugira mu gihugu cya Guine Equatoriale bashitse bishyira mu kibanza cya bonyine mu kiringo cy'amasaha 72 mu ntumbero yo kubahiriza amategeko ajyanye no gutuza icyo kiza. Mu ndwi ziheze naho abajijwe amagara y'abantu mu Burundi barasozereye isekeza ryo kwirinda ikiza cya coronavirus, aho bashikirije ibitigiri by'abantu cyahitanye abacanduye hamwe n'abantu bavuye bagakira. Mbega inkingo zofatwa kugira ngo icyo kiza kibandanye gituzwa. Muri iki gihe imbibe zishobora kugurugwa, kandi kibanza mpuzamakungu c'indege ca Bujumbura cuguruwe n'izihe. Uyu munsi rero duhishije ko turi kumwe na muganga Sylvain Nzeyimana, umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga w'Umurundi. Muri aho Dr Nzeyimana. Murakoze cyane rwose kwitaba iki kiganiro. Turi kumwe kandi na Professeur Lionel Remesha yigisha muri kaminuza Alliance University yo mu gisagara cya San Diego muri Leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Professeur Remesha afise uruhara rukomeye cyane mu twigoro two gukangurira Abarundi kugira ngo birinde ikiza cya coronavirus. Yamana ntaryo yatangaje amakuru ku kibanza cyabigenewe kuri Facebook. Muri aho Remesha.
Amahoro neza Frederic.
Murakomeye.
Yego menange.
Turakomeye. Reka dutangwe kuri wewe Dr Sylvain Nzeyimana, icyo kiza muri iki gihe cifashe gute mu Burundi, ibiharuro bishikirizwa byerekana iki?
Yego mu Burundi ikiza cya coronavirus kirahari ariko abagwaye basisikara batonte. Icyo nicyo twoshima kuko ibiharuro biri by'i Buraya numva biteye ubwoba. Twebwe ni abagwaye gushika ubu bari mu bitaro kubera indwara. Hari abaza baratogwa ko bagwaye mugabo kenshi usanga ari abantu baje bavuye mu mahanga nk'ubu kibuga cy'indege cyuguruwe. Hariho n'abamwe bamwe bahora baza bavuye mu mahanga baciye nko mu gihugu cy'Ubushinwa cya Tanzania kitari cyabugaye imbibe, nubwo batumye bagishyika yashobora gushyirwa ugasanga mu nyuma basanze bagwaye. Ariko ngaha mu Burundi ibiharuro nuko birashimishije kuko tubonye kuva kiza gitangura hamaze kwitaba Imana umwe gusa, hanyuma n'abagwara baguma bakira. gushikubwa kwanye sibenshi bose ibiharuro ndikonda ibiharuro bya kubushikangaje kwamagara y'abantu ibiharuro bihumuriza ariko nko namwe nivuga akaranda ko kase yose na pewe mutoshye hagati mu gihinyo bizaguma tugaze ariko gushikubu kugereke coronavirus mu Burundi iracyifashe neza
murashaka kuducira ku banyange kuri ibyo biharuro bishikizwa muri iki gihe
ibyo biharuro bishobora kwambika kugushikubu amakuru turonka amakuru turonka atangwa n'ubushikanaji bw'amagara y'abantu yerekana yuko abantu uno munsi bagwaye iyo ngwara bose hamwe ari abantu 62 uno munsi abantu bagwaye n'abantu 62 abamaze kugwara bose muri rusangi na 612 muri abo hamaze gukira 549 ariko nk'uko ndababwiye abagwaye uno munsi ni 62 bonyene
ibyo ntibitegereye iriza gatima umuntu yihweje ukuntu icyo kiza kiriko kihinkumbi ahandi hose ku isi nk'uko mwabivuze ikibanza cy'indege mpuzamakungu cya Bujumbura caruguruye muri indwi arabakenga ko icyo kiza gishobora kwiyongera ko hazoba hari uruja n'uruza rw'abantu
bakenga ntiyobura ariko ingingo zarafatwe kugira ngo tuzitire tutaronegwa ni ukuvuga umuntu kugira ngo ashike i Bujumbura azobanza kuba afite igipimo cyerekana ko yapimye yavuye coronavirus igipimo kitarenza 72 ashitse rero yongere cyo muri isolma donc aho dushyira abantu kugira ngo tubacungere turabone ko atakimenyetso bagaragaza iyindi minsi itatu no kuvuga 72 kandi yongera kimwe agishika yongera kimwe kandi aheza 72 hanyuma niyaroye baguma bamukurikirana abaje mu magara y'abantu kugira ngo akize ikimenyetso icyo ari cyo cyose umuntu aheza amenye umuntu yinjiye ryari igihe yapimwa ryari rimeze bite none ubu bunya ageze bimeze gute ni ukuvuga ingingo zifatwa kugira ngo tudite tutaronerwa ariko ni ukutorindira tukaraba ukungene ibyo genda biragenda ariko gushika ingingo zafashwe n'izo hanyuma ubu bunye abapolisi bajejwe imipaka icyo bita polisi de l'aire des frontières bariko bagirishwa imyimenyerezo bagirisha n'amaformasiyo kugira ngo babashe kutofata neza abo bantu abo mu gisata cy'amagara y'abantu nabona ariko baragirishwa ariko barigishwa kugira ngo bamenye kuraba ibimenyetso by'iyo ndwara bamenye no gukurikirana abantu bazoza bavuye hanze hariho n'urutonde rw'amahoteli bagize bazashikiramo ubu nta muntu azoshika wacashikira mu kibano cyangwa ugashika mu irabona nyine azobanza kujya mu ihoteli aho ari kumwe n'abaganga barabafata akamenyetso afise hanyuma kandi bamupima agishika bakongera bakamupima asohotse muri iyo hoteli kugira ngo bamenye neza yuko atangwara yinjiranye
amakuru ariko aratangazwa muri iki gihe ni uko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'abandi banye n'icubahiro bari bamuherekeje mu rugendo bagize muri Guinea Equatoriale nawe nyine yashitse yishyira mu kibanza cya wenyine iyo ngingo tanga ubuhe butumwa
ubutumwa bwa mbere jean shobora gukuramo ni uko iyo ndwara atawe igira umutwe ni ukuvuga iyo ndwara naho umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara n'akarorero hari abakuru b'igihugu bo mu bihugu bya buraya bagwaye icyo kiza muri Amerika mu Bwongereza umushikiranganji wa mbere yarwaye iyo ndwara muri Canada umushikiranganji wa mbere yarwaye iyo ndwara ubutumwa bwa mbere iyo ndwara ntabigera umutwe naho umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara kira kabiri na karoro keza atanze ugati nta n'umwe ari hejuru y'amategeko amategeko mpuzo wakunga ariko arafatwa n'umunsi mu kurwanya iyo ndwara yerekeye twese wa umukuru w'igihugu waba umunyagihugu asanzwe ubwirizwa gukingira abandi nimba wanduye iyo ndwara upimishe menye ko uyirwaye hanyuma ukingire abandi ntiwanduze iyo ndwara ubwo niko butumwa nabonye hanyuma kandi ikimenyetso cy'uko iyo ndwara bayihagurukiye mu Burundi
Professor Lionel Rebesha murabandanya igikorwa cyo gukangurira Abarundi cyane cyane ku nyandiko eka no ku makuru y'imvaho yereka icyo kiza mubandanya guha gusangira n'Abarundi mukoresheje ikibanza cya Facebook uruhara igikorwa mwagize ishobora cyarakoze n'iki mu Burundi twumvise ibyo bitigiri n'ibitigiri bito cyane rwose umuntu yihweje ukuntu icyo kiza cy'inganda ku isi hari ikintu mwibaza ko mwaba mwaraterere namwe mu zindi ngingo zifatwa n'abategetsi
egome icyo kibazo ni cyiza cyane kubera iyi ndwara yari yateye ya coronavirus COVID-19 ni ndwara yari nshyashya kandi nta n'umwe azi ukungene ibandanya n'ubu abahinga baguma bayiga urumva muri icyo gihe bitwa ariko arazi yuko igihe yatangura bariko barigisha abantu bose ngaha muri Amerika no mu mihingo myinshi yo ku isi bariko baratanga impanuro z'ukungena abantu ngo kwikingira. Aho rero niho twaciye tubanza gutangura kuraba ivyo bariko baravuga, bavuga mu Cyongereza canke mu zindi ndimi, tukabihindura tukabigira mu Kirundi ku rubuga rwa Facebook, kuko hariho abari kuri Facebook bashobora kuba batazi Icyongereza canke Igifaransa neza, ariko turavuga reka naho tugishire mu Kirundi kugira turabe ko hoba hariho n'abandi twashikira. Igikuru ni ugufasha abantu kubahimiriza abantu bamenye iyo ngwara kugene yandukira no kugene boyikingira, aho ivyo birafasha cane kuko no ngaha muri Amerika muri Center Disease of Control aba bagerageza kugwanya iyi ngwara ngaha muri Amerika, eka baranafashe no muri Afurika no mu nyigisho batanga muri Afurika. Inyigisho za mbere zari kwikingira nizo babanje kwigisha, hanyuma baranafasha ibihugu byinshi byo muri Afurika gutesta iyi ngwara, gupima iyi ngwara. Urumva twebwe icyo twagira twarazi inyigisho bariko baratanga, tugashaka kuzihimiriza kugira abantu benshi babimenye, cyane cyane abakiri bato nibo bakoresha mu buhinga ngurukanabumenyi. Abo nabo kenshi ushoboye kubashikira bakabyumva bakanyugwa, ibyo birashobora gufasha kugabanya ukungene rirandagata rya COVID-19 rije mu banyagihugu.
Ego tugarutse ku bitigiri byashikirijwe na muganga Sylvain, murashaka kutubwira ukuntu mwebwe musigura ibyo bitigiri bito umuntu yiheje ukuntu icyo kiza gisubije ku isi hose mu biha isiguro nki ku bwanyu byaba byagenze gute, turazi ko no mu bihugu biteye imbere icyo kiza gushika ubu bataragihagarikana nk'uko twabivuze nk'aha muri Leta Zunze Amerika icyo kiza kirabandanya kwihingumi.
Ego icyo ni ikibazo cyiza cyane kandi ni ikibazo kikiriko bariga, ariko nk'ubu uramaze urazi nk'ibyo bamaze kwiga nk'ubu mu bisanzwe ngo ngaha muri Amerika igituma icyo kiza cyashwiragiye cyane rwose ni kubera abantu ino baravoyaja cyane, barafata indege, hari indege nyinshi zigenda hagati mu gihugu n'izigenda hanze y'igihugu, hari indege nyinshi reka ingenzi ni nyinshi hagati mu gihugu hamwe no hanze y'igihugu, hamariho ingenzi nyinshi ku munsi aha muri Amerika canke mu bihugu bya Buraya, eka no muri Afurika mu bihugu bimwe nabo nararonka ingenzi nyinshi. Ariko icyo navuga ni uko muri Afurika uyu iki kiza igihe cyatera kirashobora kuba cyahashitse gitebye, kigatuma yuko coba caranahashitse bamaze no kugara, gufata imigambi yo kugara ku buryo abo baba barashitse bafite icyo kiza bari bake, ariko icyo kiza cyashoboye gushwiragira kirongerekana gatoyi muri Afurika gushika ubu. Icyo bariko bararaba hari igihe harimo abashakashatsi ibaza yuko ari kubera abantu benshi bakiri bato, ugereranya n'ibihugu bya Buraya ku bintu by'imyaka afite urwaruka muri Afurika hari urwaruka rwinshi, baribaza ko byo ari ibyo, baribaza yuko bishobora no kuba ku zindi ndwara zisanzwe muri Afurika ari malariya cyangwa izindi ndwara z'inkorora zishobora zisanzwe abantu bagatuma baronka umubiri w'abantu ugatuma ushobora kuronka ingufu yo kurwanya iyo ndwara ya coronavirus. Ibyo byose baracyariko barabyiga, ariko icyo umuntu akwiye kumenya ni uko naho bakiriko barabyiga ubu hariho umuzo wa kabiri wamaze gutangura wa coronavirus, urabona nko ngaha muri Amerika kiriko kiraduga no muri Europe kiriko kiraduga cyane. Nicyo bituma abantu naho baba babonye ko umuzo wa mbere ibitigiri byabaye bikeyi barakwiye kubandanya bakurikiza izo mpanuro bahawe kugerageza kwikingira kubera ibitigiri biko biraduga no muri Afurika nko mu bihugu bya Kenya, Ethiopia, Egypte n'ahandi.
Ego mwavuze ko kimwe mu bintu bishobora kuba byaratubye icyo kiza kitingana cyane rwose mu bihugu byo muri Afurika ari uko imbibe zishobora kuba zarasubiye kugurwa, ariko nk'uko twavyumvise ikibanza cy'indege cya Bujumbura cuguruwe, ika imbibe zimwe ziruguruwe n'izindi zishobora kubandanya zugurwa. Izindi ngingo mubona abarundi muri rusange bufata kugira ngo bagumize icyo kiza hanze imbibe zatabo zo bagize
ikiza cyaramaze gushika mu Burundi cyane mu Rwanda eka no mu bindi bihugu muri Afrika ariko cyo izo ngingo bafashe yuko nk'ingenzi ziriko ziraza babanza kuzipima imbere y'uko zibaho mu bihugu zarimo hanyuma agasubira kuzipima nk'iyo ni inyigisho nziza ariko abanyagihugu nabo ni naho batoba baje mu bindi bihugu canke batembera barakwiye kuguma nabo ne bamenye yuko kungeneye indwara yandushya kuko yaramaze gushika kandi ikindi naco bakiriko bariga ni ukungene indwara aho yamaze gushika ubukari bwayo aho abuza gukara nko ngaha bari biyumviriye nko mu bihe batanguye gukanya iyo hatanguye gukanya urumva abantu benshi baja mu mazu canke abantu baja hamwe urumva muri ico gihe rero bari baramaze kumenya yuko baramaze kwibaza yuko ibitigi bishobora kuduga ubu naho ibitigi biratangaye kuduga uko imbeho mu ntara zimwe zimwe ngaha muri Amerika uko imbeho itangura uko winter itangura ariko ibiharo bitangaye kuduga eka no mu bihugu byo muri Afurika hariho nk'ibihe by'imvura canke ibihe bisanzwe abantu bagwara indwara z'inkorora Dr. Sylvain ashobora kunyunganiraho ariko muri icyo gihe naho ne bashobora kuraba ukungene uko iyi ndwara ishobora kuba kuko amakariya yashobora kuduga muri icyo gihe canke ingenzi zitanguye kuduga n'abantu bagatangura kumenyera bakibaza yuko iyo ndwara yagiye ibitigi bishobora gusubira kuduga ariko igikuru ubu ni uko abantu bobandanya bikingira bembere babe patient ibintu bizofata kandi ariko bose bashobora kwikingira hakaboneka urucanco bibaza ko byose byose
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose mushikirije Dr. Sylvain Nzeyimana igihe cyose hatangajwe amakuru avuga ko ikiza cyagabanutse ayo makuru arashaka gutuma abantu badasubira kucitwarika nka mbere ibyo zaribonekeje mu bisagara bimwe bimwe byo muri Leta z'Ubumwe z'Amerika n'ahandi hose ku isi niko bimeze ibintu ku bwanyu byakorwa kugira ngo abarundi bagume barekanuye n'ibi
yego yo kuko Lionel meshavuze n'iby'ukuri kandi namwe mwabisubiyemo iyo abantu basamaye bakigajara babonye ikiza cyagabanutse baca bibaza ngo biraheze ibyo ni imwe mu myifato umuntu akwiye kwirinda ni ukuvuga umuntu ategerezwa kuzirikana yuko iyo ndwara n'ubu ikihari kandi n'ubu ikitafite inganda aricyo gituma umuntu ategerezwa kuguma agavye nubwo uno munsi kubera ingo nyinshi gusa n'uwo abashakashatsi bakiriko bariga muri Afurika iyo ndwara itakaze cyane nkatwe nk'ayo baca mu Burundi ntiyakaze rwose nta kibuza yuko mu minsi iri imbere ari nk'amwe twosamara bwo kwinjiranwa nicyo gituma abantu bokuma bameze magabo hariho imanyongo tuzaganga bitanga tugira ngo bambare ubupfukamunwa boye kuja ahantu bahuje ari benshi bakarabe hanyuma ubundi bipimishe kuko wumvise ikimenyetso ukaza kwipimisha tuma tanga impanuro kugira ngo abantu ntibijajare hari ibintu byo kuja mu mamanza mu masoko n'ibindi n'ibindi ibi leta yari ihagurukiye kugira ngo abantu bagerageze bisunge impanuro bahabwa n'abaganga nk'uko mwabivuze nibyo ntawuzi uko ni indwara imeze ejo canke hirya yaje dusamaye turashobora kwinjiranwa hanyuma uburyo bwo kuvura abantu ino iwacu muri Afurika ntibuteye imbere mu by'Iburaya mbere no ngaho Iburaya hari ibikoresho bya rutura hari ibitaro haragize igihe bakarengerwa cyane iyo mbwira rero ngaho nkatwe ngaha mu Burundi dutewe n'iyo ndwara ikaza yakaze rwose twaba tugira ingorane nicyo gituma igihambaye ari ukuyirinda utarayirwara nicyo gituma abantu baza kujajara tuguma tubisubiramo umukuru w'igihugu aguma abisubiramo eka n'abantu bose bafite icyo bagejwe mu Burundi umwe wese ahageza aguma abisubiramo abanyagihugu kuko baguma bameze magabo kuko iyo ndwara yo iracahari
Lionel Remesha mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu nk'aba yagihugu bashaka kudewukirwa bakaruha bakaruhishwa n'izo ngingo izo vyaribonekeje mu bisagara bimwe bimwe vy'Iburaya aho abantu basa n'abashaka kugarariza ingingo zaribonekeje mu bisagara bimwe bimwe vyo muri Leta z'Ubumwe z'Amerika ikintu abarundi bakora kugira ngo ntibumve ko barushe n'ingingo zifatwa zo badashobora kwandukiranya ikintu bokora n'ikiki
ego mesho ari kibazo ciza cyane iciza nuko iri randagata ya COVID-19 itaraba byinshi cyane cyane bitabaye byinshi cyane mu Burundi cyane no mu Rwanda icyo ni iciza ko bitabaye ariko mu gihe ibitigirivyo duga cyane ibintu birashobora guhinduka nka kujya mu bindi bihugu twabibonye aho ibitigiri biduga cyane hanyuma ibihugu bigafata ingingo zo kugara zo kugira ama lockdown kugara cyangwa kugabanya urujya n'uruza rw'abantu twarabibonye nko mu bihugu nka za Kenya atari kure no mu Rwanda barabigize eka no mu bindi bihugu muri Afurika no mu bindi bihugu ariko iyo bagize rero iyo igihugu kigeze aho gifata izo ngingo ni ngingo zikomeye cyane kandi ni ngingo zica zifata abantu zituma ubutunzi bwabo bushobora gushikirwa urumva abantu barashobora kubura akazi abidandariza ibintu amakompanyi cyangwa abadandaza ibintu bito bito urumva umuntu bamubwiye ngo ateze aho kuma muhira urumva ngaho hari abantu bishobora kugora kuko hari abantu benshi babaho ari uko bagiye gukora kuri uyu munsi bakaronka ayo mahera baciye uyu munsi bakabona kubaho urumva muri icyo gihe nka icyo no hanura nk'abari i Burundi cyangwa mu bindi bihugu aho ibitigiri bitaraduga cyane nuko babandanya bakurikiza izo mpanuro abaganga babaha kubera zituma ibiharuro bishobora kuguma ari bike kuko mu gihe ibiharuro byoduga cyane hashobora kuba amategeko ashobora kuba akomeye gusumbya ashobora gutorerwa umuti kugira bashobore gutabara abantu so muri icyo gihe rero cyo sigurira abanyagihugu nuko izo ngingo bazifate nka nkamba ariko nta cyoroshye umuntu wamubwiye kuja mu manza wambaye agapfukamunwa cyangwa wirinda ahantu hari abantu benshi ibyo ni ibintu bitoroshye ni ibintu umuntu ashobora kugira rimwe kabiri agaca avuga oya reka ngende nta kundi ariko igikuru ni uko abantu bakwama bibuka yuko COVID-19 irahari naho yagiye ariko igikuru ni ukugerageza ntibandanye itunga mu bitigiri bibe byinshi cyane hanyuma ngo bisinze kaza abantu benshi
Dr. Nzeyimana Professeur Lionel Lemesha avuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ingaruka ingingo zikabije zishobora kugira ku butunzi eka no ku mufuko umunyagihugu ubwiwe ikintu cyokorwa kugira ngo amagara y'abantu ashigwe imbere cyane rwose kurusha ubutunzi ni ikihe twarabonye ko hariho ingingo zimwe mu bihugu bitandukanye aho bavuga ko kuguma bugabanya abanyagihugu bishobora kugira ingaruka mbi ku butunzi bamwe bakavuga ko uko ari gushyira imbere ubutunzi aho gushyira imbere amagara y'abanyagihugu ariko birazwi kandi ko mu gihe abanyagihugu badafite amagara n'ubwo ubutunzi budashobora kuboneka impanuro mu butanga ntizihe kuri icyo kibazo
icyo kibazo ni ikibazo gihambaye rwose kuko iyi ndwara yaduteye tutiteguye muri rusange ku isi yose hanyuma indwara ikaze rwose yica kandi yandukira rwose hanyuma urumva hari ingingo zimwe ziteye gufatwa ugasanga ni ingingo nuvuga zitorohereza abantu niyo nka twe no mu Burundi ibyo ntitwabifite ko byo kugarana abantu mu mazu byarabaye mu Rwanda byarabaye muri Uganda no muri Kenya bakugara abantu bakabuga kugarana abantu mu mazu bakabavuga kwishyira ngo bizane ibyo rero byarageze ingaruka mbi izo ngaruka yombi zabaye muri ibyo bihugu murabizi ubunye duhurikiye mu muryango umwe witwa East Africa Community Africa Africa y'Iburengerazuba y'ubuseruko nako muri Afurika y'ubuseruko ibihugu turi kumwe byariyugaranye ni ukuvuga Kenya Uganda n'u Rwanda bitatu muri bitanu byugaranye ni Kenya Tanzania n'u Burundi ingaruka mbi zacitse hariya zaradushikije kubera iyo umubanye yugaranye waba uruja gusumira iwe waba uruja ku hari abana benshi biga muri Kenya biga muri Uganda hari abantu benshi bajya gusuma bajya mu masoko yo muri Uganda kurangura abo bose ubunye bayicaye hari imiduga yagira ibyo gutwara abantu n'ibintu rayone yicaye n'ibindi ibyashyitse hari hantu byarazishyikiriye nubwo twebwe tutiyugaranye twarabonye ko ifite ingaruka mbi cyane ariko rero nk'uko mwabivuze umuntu burya ashobora gukora ashobora kurangura imirimo igihe afite amagara meza niyo acaza imbere umuntu akavuga ati
reka mbete kizi cyo kiza ndamukejo hanyuma isigaye umuntu azobiramo nicyo ngingo zafashwe aho icyo kiza cyakaze noneho kujya buraya mu Fransa barafiye kuyugana n'ingingo igoye cyane gufata niyo uri muyobozi mugabo n'ingingo atakundi ubigenza kuko n'umuntu utugaye utugaye uragira ingorane kuko abantu bashaka kwaya rimwe bose ugasanga n'ubundi ingaruka mbi ziraje ni ukuvuga biragoye biragoye mugabo ingingo yose ifatwa uranze n'ingorane uko izingana seve ino mu Burundi ingorane ya COVID-19 irahari n'ibyo ariko ziri ku rugero ukaze rwose mu Rwanda aricyo gituma n'ingingo zibe dufata ziba zijyanye n'ibyo turimo ariko ni by'ukuri kugana abantu byabaye nko muri Kenya muri Uganda no mu Rwanda byanze ingaruka mbi muri
I'm going to go to the hospital. Kugira ngo abanyagihugu ntibatezwe kuza barasohoka kubera bakeneye kubaho hari ibintu nk'amarita ashobora gukora aho ndi kuvuga muri rusange mu bihugu byinshi byo ku isi
ego muri rusange amarita hariho byinshi ashobora gukora kuko ubu muri iki gihe muri izi nyigisho bariko baratanga nk'aho ibitigiri byaduze cyane bashobora abaye obligé guhimiriza abantu gukorera muhira nk'uko bivuze ariho abantu benshi bafite ubuzi badashobora gukorera muhira tubwe nk'abantu bakorera mu mahinguriro bashobora gukorera muhira iwabo urumva nk'abo si benshi bashobora kubishobora cyane abandi badandaza ibintu bito bito ku munsi nko ku masoko nk'abo biragoye ko ntibashobora gukorera muhira bateza kuja ku masoko kugurisha hanyuma bakaronka amahera y'ukutunga imiryango yabo no kubandanya ibyo badandaza urumva icyo noyiza ni uko amareta ubu amareta menshi bariko aragerageza kuzamura ubutunzi hari ibigo byinshi byaronse n'ingurane zo mu banki y'isi yose ya World Bank hariho n'ibindi bihugu biriko birafasha cyane cyane nko muri Afurika Amerika irafasha n'ibihugu bya Buraya ariko bariko barafasha cyane uko ngo bashobora gufasha kuzamura ubutunzi muri ibyo bihugu ariko nosaba abategetsi muri ibyo bihugu nabyo ni uko batokwibagira abanyagihugu batokwibagira abantu badandaza bafite urudandazwa ruto ruto ni ukuvuga abadandaza nk'ibintu umuntu ntarinda kugira ikompanyi nini ariko hariho abidandariza abikorera utwabo abo bogerageza uko nyine baza barabegeranya bakaborganiza hanyuma bagashobora kuraba ukungene bashobora kubafasha kuko baravuga yuko ishyirahamwe rya International Monetary Fund ishyirahamwe mpuzamakungu y'amafaranga niryo yariko iravuga yuko baravye ukungene COVID-19 yabaye abantu imiliyoni 40 muri Afurika iyi ndwara izotuma baja mu bukene bukomeye cyane urumva muri icyo gihe rero no kuvuga imiliyoni 40 ni benshi muri Afurika yego hari ibihugu 50 ariko ibihugu byose urumva ari abantu benshi bashikiriwe n'ingaruka mbi z'ubutunzi zivuye kuri COVID-19 urumva muri icyo gihe ibihugu aho biri byose abategetsi batuye kwibuka abanyagihugu bakabafasha bakafasha kubarondereza ingurane cyangwa kubafasha uko ngende iki kiza uko kizogenda kirahera bagafasha kugira nabo bazoshobore gusubira kuronka ibyo batakaje kandi babandanye batera imbere mu mazina.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibicumunani. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. Nao kwa dukuri kila mwini mmajefa ya Uganda, mga kumviga nilobja atru kuli radio, izgu liyobora, Voice of Muhabura, kumurongo wa FM, mirongu nani numu nani, nilichikenda. Niradio izgu ya Amerika, iminsi yose, kuva kuwa mbele kujira kuchumeru.
Zegana, ingingo zimaze gushikirizwa zo kwirinda ikiza cha corona no gukora bishobotse byose kugira ngo ntibandanye cy'inkumbi cyane cyandukira abantu benshi n'ingingo zikomeye zimaze gufatwa ariko hariho n'ibindi bintu usanga bikenewe byereke isuku byereke ibikoresho ivyo bintu byose abanyagihugu baronka ku buryo bworoshe mu Burundi
ego cyane umwe yarayimisekeza isomo yaje hari mu mukuru w'igihugu n'abamufasha gutwara igihugu baragize ibikomeye byose rwose kugira ngo bafashanye n'amashyirahamwe mpuzamakungu hari ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu hari ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibyo kugabura ibyo bita World Food Program hariho ishyirahamwe UNDP aya amashyirahamwe yose mpuzamakungu yarafashije cyane kugira ngo ibikenewe byose bishobore kuboneka ubunye nibahaka rero igiciro cy'isabune bifashije mu na UNDP igiciro cy'isabune cyarakorotse rwose ku buryo bw'uko ubunye ku munyagihugu uwo ari we wese kuronka isabune y'ugukaraba hamwe n'amazi ari ibintu bitanga rwose n'igiciro cy'amazi cyarakorowe rwose kugira ngo n'umuntu yogira ingorane zo kugura amazi bimworohere rwose amazi yo gukaraba isabune yo gukaraba baregereje abanyagihugu ibyo kuba mu bukingirizo mu bitaro mu ma centre de santé mu gihugu cyose novuga nti ibyerekeye kwikingira coronavirus ni n'ibintu ku maradiyo nkuru y'igihugu mugabo ubunye hasigaye rero n'amaradiyo mu ntara amaradiyo aguma asubiramo ubutumwa bw'amagara y'abantu busaba abantu kwirinda coronavirus uciye mu mabarabara ugumbona aho baguma bahimiriza abanyagihugu kwirinda coronavirus nuvuga nti uburyo bwo kwikingira coronavirus mu Burundi burahari uburyo bwo kuyivura nabwo ni burahari ku rugero tugeze ko ubuwunye kumbure twaba tunanirwa abagore babaye benshi ariko abagwayi uko bangana ubuwunye abagore baravurwa atankomanzi imiti irahari abaganga barafite ibyo kwikingira yego n'abanyagihugu bwabo rero nakubwiye barafite isabuni wari umugambi w'igihugu wo kugabanya igiciro cy'isabuni kugabanya igiciro cy'amazi hamwe no kugira ingamba zo kugira ngo abanyagihugu baronke amakuru ajyanye na coronavirus
remesha mu runani mwagize n'abandi barundi mukorana ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika zo gufasha ikagukangurira abarundi guha amakuru hoba hariho n'imigambi yo kubafasha gukorana n'amashyirahamwe ngaha yofasha kugira ngo ashobore gutanga nk'ibintu bimwe bimwe by'ibikoresho haba utuntu two kwifuka ku munwa no ku mazuru haba ibikoresho byo kwa muganga bikoreshwa n'abaforoma hamwe n'abaganga hamwe n'ibindi utwigaro nk'utwo twa turiho canke muba mufite umugambi wo kudutangura
ego uyo mugambi warabandanyije kuko igikuru twari kugerageza gukangurira kwanza abarundi bari muri diaspora bose baje hamwe batangwe bafashe kwigisha twese tuje hamwe tuburunani dufashanye gusangizanya amakuru y'ukumenyeshanya iyi ndwara yateye abantu bayimenye dushikira abantu aho bari hose icyo kintu nicyo cyabaye ingingo nyamukuru kwanza kugira abantu babanze bamenye iyi ndwara kwera icyo twari twatinye rwose nuko eka n'ibindi bihugu byinshi abantu baribaza yuko iyi ndwara eka aho izoshika ko izosasika inganda nicyo gituma natwebwe rero igihe twabona iyi ndwara aho yari igeze ngaha muri Amerika batanguye kuvuga amakari yayo nicyo gituma twari ko turaraba dutangura kuza turahitura twandika mu Kirundi ibyo basigura mu Cyongereza kugira dushobore gushikira abarundi cyangwa abanyarwanda abantu benshi mu buyaga bigari boba batazi icyongereza cyangwa igifaransa ariko bari ku buhingango kanombe na Facebook kugira dushobore kubashikira tubamenyeshe ibiriko biraba. Igikuru ni uko twabonye babanze bamenye ibiriko biraba. Ikindi nacyo ni kugerageza gushikira amashyirahamwe yino asanzwe afasha mu bindi bihugu mu nzira inzira zo kuvura abantu, ariko tubamenyeshe yuko bariko barafasha ibindi bihugu, ntibibagire ibihugu by'u Burundi, u Rwanda, ntibibagire Afurika. Icyo kintu rero ni ikintu gikomeye, kubera ibyo bisaba kuguma ubibutsa ntibibagire. Kandi ibyo byaranadushimishije, tubonye yuko icya mbere cyadushimishije ni uko ibitigiri bitabaye byinshi, ariko naho bitabaye byinshi igikuru iyo ni inkuru imeze neza cyane. Icyo twifuza ni uko ibitigiri byoguma ari bike, icyo gituma tutegereza kukubandanya Burundi ahari wese, Abanyarwanda, Abanyafurika aho bari hose, eka abantu ku isi yose aho yateye, aho umuntu ari wese. Igikuru ni uko umuntu yogerageza akaguma amenyesha abantu babandanye bagwanya iyi ndwara, kuko gushika ubu baracyariko barayiga. Urucanco rurashobora kuba ruri mu nzira hanyuma, ariko gushika ubu igikuru ni uko kuyirinda. Umuntu ashobora kuyirinda, ibyo birafasha kuko bituma abantu benshi badashobora gusinzikana.
Amakuru y'urucanco turayagaruka ku mukanya, ariko nagomba tugaruke kwa Dr. Zayimana nawe nyine atubwire mu ntango iki kiza gitangazwa hari hakanajwe amakuru ategwa avuga ko mu Burundi hashobora kuba hari ibitigiri abajejwe amagara y'abantu batashaka gutangaza, ariko mu nyuma bisa n'uko icyo kiza kitasizikaje abarundi cyane rwose. Ibintu byageze gute? Ayo makuru yava he? Canke ni imigambi mishasha yagiye gufatwa kugira ngo ivyo bitigiri byabandura ikiza cya corona bibandanye bigabanuka?
Yego, no kuvuga igihe ikiza cya corona gitangura, ibintu byabaye uko mu bihugu bya Buraya harabaye abagwayi benshi ba coronavirus. Hatewe rero n'igihe bashobora kuvuga bati muruka n'umukuru atware ishyirahamwe mpuzamahanga OMS rigizwe amagara y'abantu, yaravuze ati ibintu turiko turabona muri Buraya, mu Buraya no mu Bushinwa n'ibyashika muri Afurika ibarangiza bariguye, ati kandi turiteze ko hazopfa abantu benshi. Nuko rero mu Burundi harabaye imvugo nk'iyo, aho abantu baca barenze urugero mu kuvuga yuko hari abantu benshi bagwaye coronavirus, hari ko leta idashaka kuyifatana nkama mugabo mu by'ukuri burya ntawisha umwotsi inzira ikirasha. Iyo bikaba byo abarundi baba barahetse, nibyo kiriya gihe hari cyane cyane cyari giteye ingorane, ni uko twari twimirije amatora abantu bacu bagira ubwoba rero bati mbega ko hagombaho amatora, mbega ko hazoba imyiyamamazo, izo heza bigende gute? Ubwo abandi bazohera bose, kubera urabona amatora ukuntu bigenda nk'imyiyamamazo, abantu barahize bagahurira hamwe benshi byo mu bindi porogaramu z'abakandida, umuntu agaca agira ubwoba. Hanyuma rero harabayemo kurenza urugero, niko muvuga kubwanje, uko abantu barirabira kure cyane cyane abanyamahanga bakavuga bati mu Burundi ntishoboka ko abantu bariko barapfa i Buraya, bariko barapfa mu Bushinwa, no mu Burundi tuzokwari ko barapfa, ntibishoboka yuko mu Burundi tangorane ziba zihari. Hanyuma rero murabona byarateye ingorane gushika abo ukumvikana guke hagati ya leta y'u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS, gushika muribuka n'ibyakurikiye n'utwara OMS mu Burundi baramusaba yuko yokinjura, baramusubiza ubutegetsi bwa OMS bati umuntu ntawe tugikeneye kubera yuko ariko amera nk'urwanya imigambi y'igihugu. Ariko mu by'ukuri rero icyo navuga kubera rero niho nari kandi n'ibintu nabonye ndi muganga, nta ushobora kunyegeza abarwayi ba COVID-19 ubafise umuntu byanze kwa hema yagwaye indwara ntijyanye, ntawe ushobora kumushyira n'ibindi udashobora kunyegeza. Ninavuga mu Kirundi ngo ntawe ushobora kunyegeza inkorora, ugiye umuntu akorora ntashobora kunyegeza. Rero harabaye mu kurenza urugero mugabo, nibyo abarwayi ba COVID-19 barabayeho mu Burundi, ariko haragiyemo akantu ko kurenza urugero bashaka kugereranya ibiko biraba mu Burundi nirikorera mu mahanga hanyuma munyima umukuru w'igihugu umushasha yaciye yifatana n'amabaragira umugambi wo kukanya corona ziri n'ukubikorera bandanya ariko niba dakwagiyemo ibintu byahari ibintu bijya bya communication n'ibintu bigoye usanga ushobora kuvuga imvugo usanga iteye ubwoba kandi ari ukurenza urugero.
Ndamisha mwebwe ayo makuru mwayakiri gutewe muraza makuru yatangazwa icyo kiza kicaduka reka n'ibyakurikiye aho byibonekeje ko imigambi reka n'inkingo zafashwe zafashije mu kurwanya itewe umurenga cy'abantu bafatwa n'icyo kiza ayo makuru mu ntawe mwayakiri gute mwihweje ibyabaye mu nyuma.
Ego twihweje ibyabaye nuko ikiza ubu ibitegereye naho ari bikiri bito ariko igikuru nuko iyi ndwara kuva igihe yatangura nta waruzi ukungene ibitigiri bizoduga mu bihugu bitandukanye ariko umuntu cyo yarazi nuko ukungene iyo ndwara yandukira yamaze kuhashika hanyuma abantu bagateza kugerageza kuyirinda nicyo gituma nuko iciza nuko muri icyo gihe igihe yatangura ikatwe twe yaraduteye ubwoba aho duherereye ibitigiri biraduga tubyumva mu makuru eka dusha twibaza yuko n'ahandi biteza bimeze nk'uko canke bishobora kuzomera nk'uko igikuru ni ukwitegura naho umuntu ataba aragira ingorane igikuru ni ukwitegura umuntu akama yiteguye kuko muri iki gihe urabona yuko naho mu muzo wa mbere hariho ibihugu byinshi ndiko ndaraba nk'ibihugu nka za Kenya, South Africa, Nigeria cyangwa Ethiopia uraziye kuri website ya Africa Center Disease of Control urabona yuko ibitigiri byabo naho ati korona igitangwa byari bitoyi ariko urabona ko ibitigiri byabo bihaye biduka urumva icyo kintu rero ikintu cy'ukuntu umuntu ateza kuguma araba kuko ibi bitigiri bishobora gusubira kuduka nicyo gituma abantu ntibocha bibaza ngo korona yaraheze ariko korona iracyahari hari aho irikiraduga hari ababishoboye ko igabanuka ariko igikuru ni uko ibihugu byobandanya bikorana nk'uko byamye bikorana mu kurwanya iyi ndwara hanyuma bakagerageza n'urucanco rubonetse urucanco ruzokwemezwa bakagerageza nahonde bakaja mu barusaba kugira bazorushikirize abanyagihugu.
Ati bibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradiyo nkoyejwe rya Amerika turi kumwe na Dr. Sylvain Nzeyimana akaba ari umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi tukaba turi kumwe na Professor Lionel Lemesha akaba yigisha muri kaminuza Alliant University muri leta ya California aho ni muri leta zunze ubumwe z'Amerika. Muravuze ikintu gihambaye cyane rwose mushyira nahe Lemesha cyerekeye urucanco nashaka ubwa mbere na mbere Dr. Nzeyimana atubwire ukuntu yakiriye iyo nkuru yatangajwe muri iyi minsi ivuga ko urucanco rushobora kuboneka rukaba gushika ubu bavuga ko rushobora kuba rwogira akamaro nka 90% urumva n'urucanco rushobora kuba rutembere iyo nkuru mwakiriye gute Dr. Nzeyimana?
Ni ukuri iyo nkuru yawe twarumviye twaranezerewe rwose kuko iyo ndwara ni indwara igisibije ku isi twumvise rero yuko urucanco rushobora kuboneka ni nazo rwatowe n'ishyirahamwe Pfizer kandi rushobora gukora ibice 90% twasanze ahubwo ari ibintu bitangaje kandi byagishimishije rwose. Ubu rero turarindiriye yuko ubundi baracyari ko bararugerageza niraheza gupima bagatanga urashobora gukora by'ukuri baranuganuga ko urushaho gutangura kuronswa abantu mu ntango z'umwakuga twe tubona hageze kuko iyo ndwara iragisibije ku isi n'ukuri twabyakiriye neza rwose.
Hari amakuru avuga ko iyo urucanco rubonetse no kugira ngo rutangure gutangwa rufata igihe kirekire aho mwebwe mubivuga ko ikintu ntibishobora kuba bibateye amakenga ko urwo rucandago rudashobora gushikira nk'abanyagihugu basanzwe mu mezi ya vuba?
Ego ni ukuvuga iyo urucanco rwemejwe hariho ubundi mwanya bifata kugira ngo rushikire abantu nibyo ni ibintu nsanga tuzi ariko ukuntu ibya korona virusi byagenze byagiye biranyaruka rwose nizeye ko nibyo bizoheza bikanyaruka. Ikindi gihari ni uko kugira ngo bagire ubushakashatsi bwo gutora urucanco bishobora kuba byatwara amahera menshi ayo mahera nayo si ingeri twabara menshi kuko ni igiciro cy'urwo rucanco kiko ba kipindi na ukiro kwa mitoge greka uburuchancho uburuchoroska wote bega ni waroska wote dazo dazo rumai la rudina isoni kwa kambi kwenye saka ili muradi ziuko nuno unye mugi kurawa kumbuko mbogo kana umeni haria wa anu basanzo wa kwa nichancho wanguka ngo uburuchancho ngo basa kutera wa anu uburuchancho ukubica urumva ije byose ni namba mizo tuma ugo rucancu utaronswa abantu byose uko nkina muri Afrika ari abantu benshi bahanu cancu bakagura kuri cancu ari ubuke bwo kuduhonya twego abanya Afrika cyane bakagendekera n'ibindi ugasanga n'icyo kidura intamba icyo giciro uwo mwanya wogira ngo ugo rucancu ruboneke ariko ibyo mwanya cyo joni bakaye uko ibintu bigira abantu birashobora kunyaruka gira kabiri giciro mbega icyo giciro abantu bose bagishobora mbega hariho imfashanyo twoba nka twe turi mu bihugu bikenye hari cya gatatu mbega abantu bazogwashyira gute abantu batazi ubwenge cyangwa abantu bahendwa mbega bazobyakira gute
Lionela Remesha inkuru y'urucanjo yaratangaje mu minsi ishize nk'uko Dr yabivuze ishyirahamwe Pfizer akaba ari yo ryatangaje ko ubwo rucandago rushobora kuboneka kandi rukaba ruzoba ingirakamaro nka 90% ayo makuru mwebwe mwayakiriye ute
ayo makuru y'urucanco rwabonetse twayakiriye neza cyane kubera turazi yuko ubwo rucanco mu gihe bazotangura kurutanga ubutunzi bw'ibihugu buzoshobora gusubira kuduga kuzamuka ikanatsinda n'igihe babivuga muri iyi ndwi kuri stock market ama kompanyi menshi ibitigiri byabo byaraduze kwera baciye abona yuko ubutunzi bugiye kuzamuka n'ingoga uru rucanco mu gihe kuboneka iyo rero ni inkuru imeze neza cyane kuko nko mu rwego rw'ubutunzi nk'ubu urwo rucanco ntibatangura kurutanga tuvuge nko ngaha muri Amerika reka no mu bihugu bya Buraya abantu bagashobora gusubira kuva mu mazu no kuvuga yuko abantu bacasubira gusuma ibintu cyane nk'uko byahora hanyuma nk'ibintu duhora dusumira mu bindi bihugu cyane dushobora mu bindi bihugu ibintu ibi ubutunzi buca busubira kuduga ubutunzi buduze muri ibi bihugu Amerika muri Europe n'ibindi bihugu reka n'ibindi bihugu muri Afurika ubutunzi buraduga ikipe nacyo nashaka kunganira ku byo Dr Sylvain Nzeyimana yavuze n'uko ubwo rucanco ubwo nibamara gutora ubwo bashaka gutangura gutangira ku banyagihugu hariho umugambi wa OMS wa World Health Organization witwa COVAX Initiative uyu mugambi bawugize umugambi wo kuri COVID-19 biyumvira ukungene mu gihe urucanco rwaboneka ukungene bashobora gushikiriza ubwo rucanco mu bihugu byinshi byo ku isi ariko ubwo rucanco ntirwaboneka rero hacari intambamyi abacari ko baraziga neza kungene bazoshobora kurushikiriza abanyagihugu ariko bashobora kurutanga no ngaha muri Amerika urazi iyo bariko baravuga nuko bariko bavuga yuko abambere botangura kururonka nk'abantu nk'abaganga nk'abantu bakora mu bitaro abo barashobora kuba mu bambere batangura kuronka ubwo rucanco canke abantu baba bamaze kugwara bashobora kubashira mu bwa mbere mu baronka urucanco ariko uko imyaka izohera niko urucanco rushobora kuzoshobora gushikira abantu benshi ariko icyiza ni uko ubu ibihugu biriko birakorera hamwe kandi bikabandanya bitanga ibitigiri by'ukuri by'abo barwaye COVID-19 kuko iyo ibihugu biriko biratanga ibitigiri by'ukuri ibyo bituma nabo zabatanga urucanco bamenya aho bahera kuko nk'ubu babonye hari ibitigiri binini bashobora gutangura guhera hari ibitigiri binini guhicanco abo bantu gusumbya aho ibitigiri ari bikeye so icyo kintu rero ni ikintu gikomeye yuko ibihugu rero biriko biratanga bisangizanya ibitigiri icyo kintu ni ikintu gikomeye ni ikintu giteza kuguma kibandanya naho byaba ari ibitigiri bike ni byiza kuko birafasha yuko mu gihe nk'ubwo rucanco rwaboneka kugira bashobore kurushikiriza abanyagihugu.
Dr. Nzeyimana avuze ikibazo gihambaye cyane rwose, Lionel Rebesha, cerekeye ukuntu abantu batumva kumwe akamaro k'urucandago, ikintu mwubwira batwumviza niki?
Ikintu gikomeye cyane ni uko urucanco abantu dukwiye kubaremesha, kuko urazi hari indwara nyinshi ku isi zahora zisasika inganda. Ndibuka tuganira na basogokuru kera baratubwira indwara za kera, indwara zari zarasasitse inganda kubera ahatariho incanco. Kera abantu urumva abantu bari bake, ariko sukubwe yuko havuka abantu bake, yari kubera abantu benshi indwara, hari indwara nyinshi zamara abantu, indwara z'ibyaduka zavayeho, n'izi ndwara za coronavirus, indwara z'ibyaduka, indwara zavyeho. Ariko igikuru ni uko ubu iciza ni uko baramutse bamenye ko hari indwara y'icyaduka, barayimenya hanyuma bakiga iyo ndwara, hanyuma bakagerageza gutora urucanco kugira bashobore gutegura imibiri yacu kurwanya iyo ndwara. Nicyo gituma abantu nobaremesha cyane yuko urucanco ruramutse ruboneka, bakaba barupimye neza, bakabona ko ego by'ukuri urwo rucanco rurashobora gukingira abantu. Ni nka kujya umuntu afata urucanco w'indwara za tetanos, indwara z'igitundu, hariho incanco nyinshi umuntu aba yarafashe za mugiga, urabona hariho incanco nyinshi umuntu afata kubera yumvise amakari y'izo ndwara, n'ukungende yufashe urucanco bishobora no gufasha n'igihe wafata iyo ndwara. Nicyo bituma naho iyi ndwara ari nshyashya abantu nabaremesha yuko baramutse batoye urucanco rwemewe n'abaganga hamwe n'abahinga ku isi yose, ko abantu batogira ubwoba kurufata.
Dr. Nzeyimana, mu gusozera iki kiganiro, akamo mutera abarundi muri rusange ku byerekeye kubandanya eka no kubahiriza ingingo zafashwe na leta zo kwikinga icyo kiza, akamo mubatera ni nk'akahe?
Egome, akamo notera abarundi bariko baranyumviriza eka n'abantu bose bumva ikirundi, abanyarwanda cyangwa abanyekongo bumva ikirundi, akamo notera abantu bose bariko baranyumviriza ni uko iyo ndwara ya coronavirus igisubije boyirinda. Boyirinda kuko ujya kwirinda indwara niko gushobora gukira iyo ndwara. Ni ukuvuga nimba kuvura indwara nk'iyo bigoye, kwirinda iyo ndwara nibwo buryo bushobora gufasha kugira ngo umuntu arware. Kandi cyane cyane twebwe Abanyafurika, Abanyafurika ntitwigaga, ndabona abantu bayifatanyenegwe ngo twebwe Abanyafurika ngo turakomeye, ngo twebwe ngo dufite imibiri ikomeye ngo sinkiye abazungu, cyangwa ngo twe ngo dufite abanyagihugu bakiri bato bari munsi y'imyaka 40 n'ibindi. Uko ni nko gukengera iyo ndwara, ni nko kuyifatanya negwe. Icyo ni ikintu kibi cyane gishobora nyabuna kuhita turindava igaca icyatsi kinganda gore. Ni ukuvuga abantu bose bariko baranyumva bumva ikirundi, nibasaba yuko iyo ndwara batayifata nyenegwe. N'ibihugu bya rutura uno munsi biri mu ngorane kuri iyo ndwara, twebwe natwe muri Afurika nitwo kwigereza ko kuko dusanzwe dufite n'uburyo bubayabaye bwa uburyo bwo ku amikoro, kuko ibihugu byacu n'ibihugu bikenye. Yumva rero hagiyemo n'icyo kiza kidusindikaje twokena gusumba. Icyo nicyo twashyira imbere, icyo nicyo kiza kidufasha kwirinda iyo ndwara, ikadufasha kandi gukurikiza impanuro duhabwa n'abaganga.
Twavuze kandi ko eka n'ikibanza cy'indege imbibi zishobora kuba zo kugurwa hari zoguruwe, ariko imbibi zishobora kugurwa nk'abarundi bashobora kwidegenza bakaja mu bindi bihugu, akamotera nk'ingenzi muri rusange n'akahe, Dr. Zeman?
Egome, akamonotera ubwa mbere na mbere abarundi ni uko bozirikana yuko nubwo ikibuga cy'indege cyuguruwe ni kugira ngo ubuzima bubandane, kuko ingorane zahetse ni kugira ngo ubuzima bushobore kubandana. Ikibuga cy'indege kiruguruwe gishobora mbere gusanga bidukwereye ingorane zisumbuye izo zizubu, ni ukuvuga ko abantu bomera amagabo. Ku barundi nabo bazofata ingendo, kuko urumva ikibuga cy'indege cyuguruwe, cyuguruwe abarundi mugabo cyuguruwe n'abanyamahanga, ku barundi nabo bazofata ingendo bagume aho bazoja hose bagerageza uko bashoboye kwirinda iyo ndwara ya coronavirus. Bagume baba akarorero, iyo baroye akarorero keza mu kugwanya iyo ndwara. Bagume bafashanya n'abandi kuko iyi ndwara uno munsi yerekane yuko abantu ataco tumaze iyo turi twenyine. Abantu tukimaze iyo turi kumwe, iyo turi kumwe niho dukomera gusumbya. Abarundi aho bazoja hose bagume bafashanya n'abandi bo mu bindi bihugu kugwanya iyo ndwara. Baguma babera akarorero keza abandi mu kugwanya iyo ndwara. Nico novuga ku bazoza mu Burundi nabo abanyamahanga bazoza mu Burundi. Ego nivyo mu Burundi iyo ndwara ntiyari si benshi bayigwaye, ariko baze nabone baguma bakurikiza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara. Nirijajare nabone ngo tugiye mu Burundi, ngo mu Burundi ho nayihari ngo tutijajare. Oya, baze baze bakumije kumvikana yuko iyo ndwara ihari kandi bategereza gushishikara bayirinda mu Burundi kandi nuvuga experience bafise iyo bavuye n'abantu bari bazova muri Amerika, bazova mu Bushinwa, bazova mu Buraya, bazi co iyo ndwara yabakoreye, bazi nase baducira agace. Iyo experience bafise kuri iyo ndwara baducira agace kugira ngo natwe idufashe kuyigwanya gusumbya. Arico novuga
Professor Remesha Kamumotera Abarundi muri rusange, uruhara mwatanguye n'uruhara uhambaye cyane rwose gukangurira Abarundi ku kibanza cyo guhanahanira kw'amakuru. Facebook Akamumotera Abarundi muri rusange naka
muri rusange icyo nosaba Abarundi cyane n'abandi bose bumva ikirundi nuko ubandanya nk'uko Dr. Sinzanze Imana yavuze kubandanya izo nyigisho bahabwa, ariko cyane cyane kuzisangiza gufasha kuzisangiza gushikira n'abandi bashobora gushikirwa n'izo nyigisho. Kuko urabona mu Burundi, muri Afurika, mu bihugu byinshi byo ku isi, haracariho abantu benshi batazi gusoma no kwandika. Urumva nk'abo duteza kugerageza kubashikira. Kugira umuntu rero abashikire n'ibyo ku maradiyo ni byiza cyane, nka ku iradiyo ni byiza ko dushobora kubashikira. Ikindi naco abo babumvise aya makuru bayasangize n'abandi bose atashoboye kuyashikira, hanyuma bafashe kwigisha abantu ukungene bo kwikingira indwara ya COVID-19. Kuko igikuru ushika ubu umuntu ashoboye kuyikingira, aho ni byiza, birafasha cyane. Ariko ni ukugerageza kugira ibitigiri abantu ntibibagire yuko idahari, bamenye ko ihari. Ariko igituma igitigiri atari byinshi ni kubera abantu bashobora kuyikingira. Bumva bateza kubandanya rero iyo nzira yo kwigisha n'inzira yo kubandanya birinda iyo ndwara.
Mu kanya gatoya cyane rwose kandi mu gusozera Akamumotera, ingenzi muri rusange zaba zinjira mu Burundi, zaba zisohoka zijya mu bindi bihugu.
Ingenzi nazo zija mu Burundi kandi zija mu bindi bihugu, byoba byiza bakurikije nyine ayo mategeko igihugu cy'u Burundi cyangwa cy'u Rwanda n'ibindi ibihugu amategeko basaba bakayakurikiza nk'akama, kandi bakongera bakabandanya bakurikiza amategeko yo kugerageza kwikingira iyo ndwara. Bumvise bagize ikimenyetso bakirinda kujya mu bantu benshi, bakagenda bakipimisha. Icyo kintu cyofasha cyane, cyangwa bumvise bameze nk'abagira ibimenyetso, cyangwa bumvise ko hoba hari umuntu waba ari kumwe yaba yaragwaye, bakabanza bagahagarika izo ngenga, bakabanza bakipimisha, bakabanza bakarindira. Kuko ikintu gikomeye ntibyoroshe, ariko ibintu umuntu wese aho ari hose arashobora guterera umuganda iyi ndwara igahera ikagabanuka cyane ku isi.
Professor Lionel Remesha, murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatoye ngo muganire ni Radio Ijwi rya Amerika kuri ibi bibazo nkoramutima.
Murakoze cyane Frederic.
Tugushimiye nawe Dr. Sylvain Nzeyimana ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni Radio Ijwi rya Amerika kuri ibi bibazo bihambaye cyane rwose.
Yego cyane Frederic, nkundikije ndabashimiye rwose. N'ikindi gihe mwakeneye icyo tuganira ntimuze mwitinye.
Murakoze cyane, turashimiye kandi n'inshuti n'abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika bakurikiranye ikiganiro mu isanga cy'umunsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.